Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana na 78 amajana 261 sit wezi 3 akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
Mazu
oye
tutangura kwiyumvira aho tuzosora zino mboga ni tomato wabese bete neza
sha wahu ndatibere ni heza natwe harabona mwishwanje nazo zisagute
yoyo ahubwo twari twarasama
ndabira
frad imyaka tumaze tujya mu gashomeri ngo ntibikunda ko turi mamuti none ndabira
reka umuntu yatanye ikiciyumvira cyo kuvomera muci yaradutabaye pe ubu turima ku mitumba no mu byoga igihe cyose
ati nzara tugiye kubaza hamwe bose botamura gukora nkatwe
ntabyo nzara ngaho
ibiribwa nitworonka niyo tubishyira
kanisa
ndahumiwe yemwe muranyica nabatanya akazi
kazi mubizi ko akadutanya mbeka tuvugane ko tuzinduka isaha 12 aho tugora ugasambi
ehe ndabira ntutse kandi aho rero niko byama mwishire hamara abagomba kurya imitsi abandi
kizire uzabigira kabiri azokwibonera ko
ariko gabaje murumva ayo majambo yose muriko muravuga
amajambo yiye
utarumva n'ibyanshikiye
bashikiye ni
eh kivyo ntutubwira wari kubanza kuza ukavomera ivyo bindi ukabicamo mu nyuma
reka abasha reka mubwire nuko mutazi ibyaraye bibaye
ibiki
kigo naho mwamubonye aha niyo nazindutse
kigo ne yapfuye
mama
yese ni kigakana
reka ni tukivuze
karubugese
baraye bamukerereye mu nzu
yo ciye numva ni inkokora zicitse
jewe numiwe n'ukuri
none nkurya mutama bamuhoye iki kwere ubu bwicanye burarenze
aho basha mwe murateye iteka ikomine yacu kabisa nawe nyine twa tubabwira byo kuvomera ku mitumba cyo byavya nkabonye
uko ni twidoka umwe turabona kuzogenda neza
eh cyane none hani mubona yuko umwe wose uzoronka icurya Nifuko wose karuma faranga. Nkayibonye.
Eh. Uzaba kiri hazobiro.
Ashi. Be mufanse.
Sabke.
Shego shako rageza muri ma usako cyo oy. Bera chika nashaka ndabaye chikintu kimwe. Ejo. Ntatese zo kubagendera baraje mukora. Yego.
Ari konya kubo. Naho mudimiriza gukora.
Eh.
Mudahagaritse ubwicanyi bwabaye ndase.
Ubwa.
Naho turiko turajya.
Ubwa.
Nivyo. Ubu nta muso cinjana tutumvise uwo bishaha canka handi
n'umwe mbari
none ko mwebwe muturongoye mwigumira mu gacerere amaherezo azoba yahe
ndi mwadumvise
musitante turabasavye mubanze muhagarike ubugicanyo
cya
mu butuze
ubwa
igihugu kiba mahoro hama tuje kukiva
ego
tunywere mugakuza